inzam birasa mirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Ndabaye mwiriwe mwese muteze yo miradio inzamba hagatika kawe kazi mu makuru y'Ikirundi yo kuri igenekerezo ryandwe ikigarama 2022 ino sa kubwimana nyu batumana majwi habashikira ingingo nkuru nkuru ziyagize ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bishinzwe ijisho n'inama nkuru y'umutekano ya ONU ibandanya itegwa ivyatsi n'abatari bake mu Burundi Muntango zano makuru muraza kumva impande zitandukanye z'abarundi aho banegura iyo ngingo kubera ubwicanyi bubananya kuba mu gihugu atacamira naye mu bijanye n'agateka kazi na muntu tubashikana murano makuru mu ntara ya mwaro neza na neza ku mutumba shana aho muza kumva inyidogo y'abanyagihugu bo kuri uyu mutumba imvo akabara gatotezo bakoregwa nurongoye uyo mutumba Mumera zano makuru na hodu kubitira mwikambi ya murongwe mugihugu cha Kongo ahavugwa ubukene bw'amazi mu mpunzi zahahungiye amakenga kabari menshi muri zo mpunzi kubera hashobora kwaduka indwara ziva ku isuku rike kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasuwe kwa ramutza nongira kuifuriza ikaze mulikano kanya inguro imimwe ukwayo. Ingingo yugu kuru Burundi kurutonde rw'ibihugu bishingwa ijisho nina manguru yao ni jeju mutekano. Nitangaje kandi nichigwa ku Burundi. Mwitangazo umugambwe MSD wasohoye umenyesha ko Abarundi bamenyeshejwe ko tarama makungu azoza kubakingira. Kurikira François Nyamoya na munyamabanga mukuru umugambwe MSD.
Rumba baravuga ngo hanyi ntambwe ngo iboneka ubundi bwageze ko kuba aho bashatse kuvugaho Evariste Ndayishimiye afata ubutege impamvu inzu mu Burundi iyo wabona iyo ntambwe yariyo ukibaza uti none abo bantu muri yoni babifatira kuki iyo ntambwe ni iyihe abantu bigwa barapfa buri munsi ikindi cyakabiri bafatiye ko bakavuga bati uravye amatora ukungene yagenze muri rusangi yagenze mu mutekano ntangere ukibaza uti none icyo bita umutekano ni giki abarundi birigo barahamba abantu iminsi yose hari umurundi yovuga ati turi mu mutekano nibyo twise umutekano kukaburi yashobora kuvuga yuko mukaburi hari umutekano yego hari umutekano niko abantu bose baba bapfuye icya gatatu bafatiye ko ngo hari intambwe iboneka kubyerekeye ngo kugwanya ibyaha twiyumvira uti iyo ntambwe yabonetse mu Burundi kugwanya ibyaha ni iyihe ko abanyacyaha benshi bakuru bakora ibyaha bikomakomeye ubwicanyi kwica abantu birigo barapfa abo bantu b'abicanyi benshi bari mu nzego zitwara igihugu bari mu batwara igihugu none abahanywe n'abantu ukibaza none uko guhana bavuga ni ukuwe ni uguhana umuntu yirya inkoko umuntu yirya isomati umuntu yirya intungwa nibyo bitwa guhana
ico gihe abarundi bokuramwo icigwa icahe
icigwa nico ni ukuvuga nimusubire barundi barundi kazi ntagire n'usubira kurota yibaza yuko ari amakungu arabandi ari ikindi gihugu ari naka canke naka azoba habuza nibo nyene bazokwikura mu byara by'ingwe bo nyene ntagire rero umuntu asubira kwizera iryo tangazo kuri twebwe ni n'icigwa hari ibyigwa bisanzwe twe twarabibona kuva kera mu iki wara isagahe igihigi yibaza yuko hari amakungu ashobora kubafasha babyikuremwo Burundi abarundi rero batangure kwimenya ko ari bo nyene bazokwikura mu byara by'ingwe
ikugwa rero ry'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu bikurikiranwa n'inama y'umutekano ya ONU ntiyakiriwe neza n'abarundi bahunze igihugu bamwe mu baganiriye na radio inzamba gatika kawe bafise amakenga kwa mabi yarasanzweho agiye kuba nyabuna atacamira abandi ngo nicigwa kwa makungu ata kintu kinini amariye abarundi ahubwo bakwiye kwigwana ko tubumvirize
ingo tese na yakiriye neza mu Burundi buracakeneye gukurikiranwa neza uravye ukuntu agateka kazi na muntu kugeza n'ubu kagihonyangwa abantu baracicwa abantu barabatora ibiziga mu gitondo abantu baracaburengera gushika n'ubu ivyo bintu byose biracahari kandi nkumva ni ntamba ni cyane kumva Burundi bwa baburitse ukabura aho nyene nkagati ko nyene karahantu kiyaga karaho ko nyene atamuntu agakurikiranye ikindi jewe nk'ubu kuri jewe kintu rwo banuko ubwo bwisanyirwa ari buhari n'ubu bukiba ubuhoho atakiba camira atagikurikirana atajisho je makungu ku Burundi ubuho bica bibandanya bimeze gute numvume ngo bishobora kunyuka kurusha uko byari bimeze
ikobwa ku rutonde bw'u Burundi yewe umwe mugwaruka ngo bakoze ko umutekano muke agiye waranga mu Burundi mbona ko bisa nuko ishyirahamwe ONI riba ririko ryiyobagiza ibiriko bibera mu Burundi mu gihe udasiba kubona abahunganira bateye akabo canke abahitanwe n'ibi canke biriya ikindi nacyo nuko atuba kuragira ko hakimenyetso byinshi biri kubigaragaza yuko umwanya n'umwanya ashobora kwandikwa bw'icyumweru kigeze izina ushingiye ku moko turaje za fransuma zigenda ziba canke ibindi bikorwa bigaragaza uguhembera agatira k'amacakubiri
ni ingingo twakiriye nabi nk'abarundi ariko ni ingingo nibaza yuko yigisha twabonye ibyo mu Rwanda bimwe byabaye genocide yarabaye nasoze niri hajya turabona ibyo mu bindi bihugu biba iri hajya rero nibaza yuko ni ingingo nibaza ko kwigisha abarundi bagakanura bakabona bababumva bakumva abandi bafite ibyiji bigahera hama bagafata umurongo umwe nk'abarundi nk'abafise ico bahagurutse barondera bakubwira ngo bagisoze hama makungu akazi bafatira mu nzira akabafasha ariko bamenye neza yuko atari makungu afata ikibanza cabo
tubutse rero ko inama nkuru y'umutekano ya ONI kuri uyu wa gatanu Kigarama yafashe ingingo ko Uburundi bukuwe vyimfata kibanza ku rutonde rw'ibihugu bishingwa ijisho n'inama nkuru y'umutekano ya ONI muriko mukurikira makuru kuri yaduhinza amagateka kawe mukanya tuja mu bijanye n'ubutungane
ingena agapfukamunwa gakoreshwa mu ntumbero yo kwirinda coronavirus agapfukamunwa ni kimwe mu buryo bwo kwirinda ikiza cha coronavirus abahinga mu buvuzi bavuga yuko ari uburyo bwiza bwo kugakoresha mu ntumbero yo kwikingira imbere yo gukora kugapfukamunwa ubanza gukaraba n'amazi meza n'isabuni mu kukambara no mu kugakura ufata kutugozi umaze kukambara kirazira kikaziririzwa kuguma ugakorakora ugutizanya agapfukamunwa cyangwa gukoresha kuwundi bibi ndahiro kubakoresha udupfukamunwa dukoze mu bitambaro gakoreshwa umunsi umwe hama kakameswa nayo kubakoresha tumwe ducuruzwa mu mafarumasi gakoreshwa rimwe hama kagatabwa menya neza iyo agapfukamunwa gakoreshejwe nabi ntigashobora gukingira umuntu
ako ni akamo kahajyuye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
hari umunyagihugu arengeje ukwezi afungiwe mu ibohero y'intara ya Muyinga akaba ari mu gihe yahejeje umunyororo yari yaciriwe na sentare ntahangwa imwagiriza kuba yakoresha impapuro za magendo beno gutuka umukuru w'igihugu abiwe bagasaba yuko yorekugwa n'inkuru tubaza François Bizimana
ikiringo cy'ababa hafi ukwezi nico giheze Christian Baranyizigiye amaze yafungiye mu ibohero y'intara ya Muyinga aho ni mu giheze ntare nkuru ya Ntahangwa yerutse kwa 2022 gitugutu umwaka wa 2020 kumuha igihano cyo gufungwa umwaka umwe n'amezi atandatu igihano cyahoriranye n'ikiringo Christian Baranyizigiye yaramaze afunzwe umujyango wiwe incuti n'abagenzi bagasaba ko uwabo yorekugwa kuko igihano sentare yamuciriye yakirangije cyose ni mu gihe mushikiriza manza wa Repubulika yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa atigeze yunguruza urubanza aha mumenya ko sentare y'igihugu ya Ntahangwa yari yaciye ubwo rubanza ibanje guhindura kamere k'icyaha aho yari yakurikiranye Christian Baranyizigiye ku byaha byo gutuka umukuru w'igihugu be no gushikiriza ibinyoma Christian Baranyizigiye akaba yari yashizwe mu ibohero ku igenekerezo rya 19 Ntwarante mu mwaka wa 2019 akaba ari nacyo gihe nyene yari yafatiwe mu gisagara cya Bujumbura afashwe n'iperereza tukaba tutashoboye kuronka urongoye ibohero ryo mu ntara ya Muyinga kugira ngo tumubaze kubijanye n'ino nkuru
Arakoze François Bizimana mukuru mutumba shana wa zone na komine Rusaka mu ntara ya Mwaro yagirizwa nabo atwara ko abatoteza birenze urugero bamwe mbere akanabafunga Jean Dikuriyo bita kandi zone ivyo abo banyagihugu bamwagiriza arabihakana akavuga ko abavuga ko abatoteza arabatubahiriza amategeko yashinze yo kugara bunywero beno kuba bashitse muzabo isaha zitarenga zitatu z'ijoro. Bonfils niyongere mu itonito
mukuru w'umutumba cyana muri komine Rusaka arica agakiza kuri uwo mutumba. Amakuru atangwa n'amasoko akaduye inzamba gateka kawe muri komine Rusaka amenyesha ko kuwa gatatu heze yakubise umwigisha amusanze ariko arivuna kanyota igihe cy'isaha zitatu z'ijoro. Uwo mwigisha akaba yitwa Budatsa. Icyo gihe uwo mukuru w'umutumba yariko arakizura kumwe n'imbonerakure zo muri ako gace. Uwo mwigisha yahavuye araja kwa muganga arivuza, yamara akaba atarashobora kwitwarira uwo mukuru w'umutumba kugutinya ko yomugirira nabi nk'uko ayo makuru abandanya avyemeza. Uvukana n'uwo mwigisha Budatsa yitwa Fredi niwe yabajije izo mbonera kuri gituma zakubise mukuru we. Kuri Uwimana yaraye atawe muri yompi, yagizwa n'uwo mukuru mutumba Jean de Kuriyo bita Jone kuba ariko ashinga umugwi w'abagwanyi.
Agana gukizura bitwaje imitana n'ibihiri, umutumba ufite umutekano nibaza ko ari muntu umere gutera ubwoba kwa Mungu kasahaba uruhigi kwa rufahungu nawa jijigitima wana mkosa sati na chini wako zaagi zangu alifagi kuna ikilowe witu watanedi avukana nuwa Budatsa witu watariksi umubanyi uwa Budatsa witu watarimanu mudana za yalika dana za mlako kawarikako itiwengo Budatsa mboni ya kule ikuwa ruwoga yu murufaka witu watasuhumu na wani ni mboni ya kule uwa murufaka mdukawa arise awanyagi hugu mparakanda meishkwenti wajira uvi uvani wajira iyo wajani iyo wafa iwa ingomba mutukuri wa shaki wa shireho uwari uwe mrao wani wa sigai wato gawe uwe wa mutukuri wa mwamukuri.
Ahama gawe nurugano kumenyesha makuru wa radio inzamba gateka kawe Jean de Kuriyo bakunze kwita John akabari na mukuru mutumba shana muri komine Rusaka yamirira kure ivyo yagirizwa asigura ko nyabuna abavuga ko atoteza abarongoye arabadashaka gukurikiza amategeko yashinze. Abanyagihugu ba shana bakavuga ko uwo mukuru mutumba afata umutumba wa shana nk'igihugu cigenga kiri mu kindi. Aherutse gushinga itegeko ryuko atamukenyezi numwe ateza kurenza igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro ari mu gahinga yaba ari uri gusuma canke gukora ibindi bikogwa.
Amategeko ya gishingira yababaje cyane uwe yatanze itegeko yuko atamufashon ashobora kugera saa munani nusu ari ku gahinga, yaba ari ku rubanza, yaba ari he ku tuntu aja gusuma. Ni itegeko yatanze amufashe basaba mukubita bihiri ingorane cyane rwose barihe guma bahohoterwa ku bintu bitagira ifatira na gatoya.
Ku bantu b'igitsina gabo akaba yari yaramaze gushinga igihe ntarengwa cyo kuba bari hanze y'imihana yabo akaba ari igihe cy'isaha zitatu z'ijoro. Abanonosoye iby'amategeko bakavuga ko ayo mategeko ashingwa n'umukuru w'umutumba ari ukurenga karimbi, ngo abamutwara ku rwego rwo hejuru bari bakwiye kubikosora. Uruganda rwa radio inzamba gateka kawe rwagerageje guhamagara mutanteri wa komine Rusaka Karine Kaneza ariko ntitwashoboye kumuronka.
Amabi akoregwa mu ngo n'abubakanye ari ubwoko bwinshi. Ayakunze kwigaragaza mu Burundi no kugwana canke gukubitwa, isesereza mutima, gutukana canke guterana amajambo ababaje, kutagishwa inama mu itunganywa ry'ubutunzi bw'umuryango, guharika n'ayandi mabi tudashobora kudondagura. Iyo ayo mabi akorewe umukenyezi abaganyiye aho kumufasha gutora umuti bamubwira nyabuna ko ariko zubakwa. Uretse ko ayo mabi agira ingaruka ku wayakorewe, aragira kandi n'ingaruka ku bana n'ababa muri uyu muryango. Abubakanye bari bakwiye rero kwiga gutatura amatati yabo bidaciye mu ngimba ku neza y'umuryango wose.
Ako ni akamo ka radio inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Tubonye nane makuru twabateguriye mu gisata cy'impunzi. Kwitwa impunzi ntibisigura ko ubuzima buba buhagaze, ibyo bivugwa n'umwe mu rwaruka rw'impunzi y'u Burundi yatejwe imbere n'ubworozi bw'inkoko. Radio Inzamba yamusanze ahitwa Lirima mu karere ka Bugesera mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda arerekana ingene ubwo bworozi abwungukiramwo. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Francine Kanyange.
Kuri impunzi se cyaha sinabwaba rero amahirwe make ariko hari n'igihe usanga hari umwanya wawo kwiga ukiteza imbere.
Arno afise imyaka 34 yorora inkoko kuva mu 2018 anahitumye abagenzwa ku birometero hafi 50 uvuye mu gisagara cya Kigali. turi kumuhana kwa Arno hari inzu zibiri yororeramo inkoko avuga ko yatanguranye inkoko 30 kuko yarafise umugabo w'umujana n'amafaranga y'abanyarwanda ubu ashitse ku nkoko 500 zikaba zimufasha kwibeshaho
naze zanya rimeswe ubu murabona ko zikuze ndumuntu nk'abandi nditeje imbere cyane n'abakozi babiri mubisanzwe inkoko z'inzungu ntizita zose urabye neza ni 80 ku ijana ku munsi y'amagi ni ukuvuga nimba ari nk'5 uraronka amagi 400 ndakuranguza ca turanguza nk'abandi igi rimwe kuri 80.
Ubworozi bwa Arno buteza imbere n'abakoresha harimwo Makosi afite imyaka 24.
Bamfasha kuronka umushahara bigatuma nanje ngira ico nigezaho. Navuye ahandi ntabayeho neza ariko ubworozi bwawe nasanze bumfasha mu cyane.
Kuba impunzi rero kuri Arno aho kumuca intege byamwigishije kubaho agahanura n'abandi kwitaho kwiteza imbere kugira ngo ntibagume bicaye.
No gukora amako mu mpunzi ngo ntabwo dodaga kugufasha ibyamye. Kugongo byo kanda guhakaze ibyo bintu nibaza ko ari umuco mubi dukwiye guheba buryo maze kurenza imyaka 18-20 ubugeze kwiyumvira udashoboye kubyiyumvira rero biba bigoye tukama twibaza ngo ababyeyi bacu barabikora ugasanga umuntu umenga kubera afite ikintu ukumva umenga hari ikintu akujyanye kandi wowe udashaka gukora icyo ukora naho cyo bacyamaburya akazi kazana kandi
hano icyifuzo ciwe ni uko muri kazoza ka hafi ubwo bworozi bwotera imbere agashobora guha akazi n'abandi batagafishe.
Arakoze na mugenzi wacu Francine Kanyange yatubereye ijisho hariya mu karere ka Bugesera. Mu gusozera ano makuru ikena ry'amazi rigize iminsi ryibonekeza nako mu ikambi y'impunzi ya Murongwe mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo rirateye umutima uhagaze impunzi zahahungiye. Umwe muri bo yavuganye na Radio Inzamba avuga ko bafise ubwoba ko bashobora kugwara n'indwara zitegwa n'isuku rike bagasaba bijejwe gukora ibishoboka byose kugira baronke amazi umviriza.
Inga n'iminsi iraheze amazi tutayaronka kariho twana yaronka nubwo yazamwe bicafu tukayaronka mugabo ubu cyabaye ikibazo kigoye cyane kuko ahari amabombo rusange hakaba n'amabombo bitabipompa mwa byose rero byabaye ikibazo kuko ayo y'ibipompa barayavoma mugabo ubu muri iki gihe cy'imvura bariko barayavoma dugana n'ibintu by'ibicafu aya mabombo nayo ntayo uje usanga rero ikibazo kinini muri iki gihe baguma bavuga ngo vya korona abantu bafise ikibazo kinini rwose kijanye n'ivy'amazi kuko isuku rirakenerwa n'isuku ntirishoboka ata amazi aho rero umvumenga abagira neza bugaruka bakagarukira kuri twebwe impunzi bakadufasha ku kibazo kijanye n'ivy'amazi kuko ata amazi nta buzima.
Imbere y'ugusozera naho ano makuru twabateguriye twibuke bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu no munsi bakwije iminsi 418 bari mu buroko hariya mu ntara ya Bubanza bafashwe kuba 22 gitugu tumwa ka 2019 abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakaba bahagaritswe mu gihe bari bagiye gukurikirana ibijanye n'indwano zariko ziravugwa muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza hari kuwa 22 gitugu tumwaka uheze. Abamenyesha makuru bakaba baciye bagirizwa kuba bashatse kwifadikanya n'abateye igihugu kuva iryo genekerezo. Bagenzi bacu rero bane b'ikinyamakuru iwacu n'ubu bakaba bari mu buroko kandi atacu bazira amashyirahamwe atandukanye yaba ayamamenyesha makuru mpuzamakungu eka ndetse n'ayo mu Burundi akaba adasiba gusaba irekugwa ry'abagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bavundiye mu buroko mu ntara ya Bubanza kuko atana kimwe bigeze bazira uretse yuko bakoze umwuga wabo wo gutohoza ibijyanye n'ibivugwa mu gihugu. Nino gare duce dusozera ano makuru tuba twabateguriye nk'ingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nk'ingurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira bafashe kwiyegeranya. Yakoze uwari mungabijuma inosa kubwimana mugi bihe byiza.